Ningingi ifashwe inyuma y'imisi ibiri habaye imyuzurira y'amazi yomoye imijyango irenga 200 mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura rurare. Kuri uyu wa kane aho mu Gatumba ku rubibe Uburundi buhana na Congo amarira yari yose. Uruzi rusize rw'isuka mu kiyaga ca Tanganyika rwaruzuye kubera imvura yaguye muri Congo hamwe no mu Rwanda bigahurirana n'amazi yavuye mu nzuzi nka Muhana Ntangwa zica mu gisagara ca Bujumbura. Amazi ya rusize yisutse mu mazu cane cane aho bita mu Kigaramango ku Mushasha kuri poto ya 27 n'ahandi. Amazu menshi yarabomotse abantu babiri basa ga ubuzima abandi batano baraburigwa irengero harimo abana nkuko abajeje intwaro n'abanyagihugu aho mu Gatumba babivuga. Muri kino gihe abenshi begeranirijwe ayitwa kuri poto ya 27. Abajeje intwaro bavuga ko amazu arenga 300 ariyo amaze guharugwa ko yabomotse mu Gatumba no mu gisagara cha Bujumbura muri quartier ya Kibenga. Aho hose abasigaye mu Kangaratete bafise ubwoba kw'ingwara zituruka kwisukurike zishobora kubafata bagatakambira ishyirahamwe Croix Rouge kubaronsa amazi meza yo kunywa no kububakira amazu.
Zatubona ikipfundura cyo kicakira dutera rwose kiratwubikiranya yabaye Imana yo kugira turokoke dusohoke tuve muri ayo mazu. Abana bamwe baratwawe hari uwo basamye ari mu ntebe hari n'uwarayatembye rwose twamumuze n'umubyimba ubu turaha turi mu kajendegete ntitugira dukira nayo tumira ntitugiri isenga na rugero abafisi yo bajya bariko barimuka nayo twe twabuze iyo tujya n'iyo tuva aha twituniye ngahanye n'ukunyene atako turi bubigenze.
Ikindi kihutirwa cya kabiri nuko boraba bagafasha abantu nyene babuze ibyabo atabo bafite begamiye.
Burumatare w'intara ya Bujumbura Rural Desire Sengiyumva yagendeye abahuye n'izo ngorane mu Gatumba amenyesha ko abantu bose baba ahantu hateye makenga bagiye kwimugwa mu kiringo kitarenze indwi zibiri. Uwo mutegetsi yatangaje ko abazokubakirwa ahandi amazu arabari bahafise amazu yabo bwite. Mu ijoro rishyiriwa gatatu kandi mu misozi hanami gisagara cha Bujumbura imvura nyinshi yahaguye yatumye inzuzi nka Kanyosha Muhana Ntahangwa zica hagati mu gisagara cha Bujumbura zuzura. Yamara Kanyosha nibwo gwataye inzira maze amazi girara mu mazu cyane cyane yegere kiyaga cha Tanganyika muri quartier ya Kibenga mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura kuva mu mutwenzo kuri uyu wa gatatu. Abantu batari bake baganiriye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa kane ntibagiraho bakika umusaya.
Nuko ubanza bakatuza ibiri urwo ruzi amazi agapfunguka kubera ko amazi agumashika mu mpangu umva ni ibintu birebire kandi bibabaje.
Basaba leta ko yoraba ingene yo dushyigikira abantu bato bato turi hano ntitugire icyo twifuka ntitugire icyo twambara ntitugire n'icyo duteka ntitugire n'icyo dufungura aha byose byaraye bigiye uko nyene.
Kubera ngareho n'umwana twabuze w'uruyo yatwanga n'ubu ntituramenye ikiziga cy'uwirengero ryiwe suvuga ngo ni wenyine hariho n'abandi abepfo batwawe nyine abantu batazi barenge. Kubera mu bintu byose byari ngaha mu bantu bose twaba ngaha nta muntu yigeze asohora n'ikintu na kimwe.
Umuyobozi w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Yatungimana yagendeye abo banyagihugu mu Kibenga yafashe ingingo kuruzi Kanyosha rugiye kwagugwa kugira ngo amazi ntasubire kwiha inkumbi n'ijyambere iyo ngingo ifatwa.
Na nicyo gituma tuje dusaba abenegihugu uno munsi kubara amasaha umwe wese ubishoboye agerageze ave ngaha akinjure kugira ngo abahinga bo muri Obuha na Croix Rouge bagerageze gukora ibyo bagenjwe.
Igice cya Gatumba ndetse n'amakarotsiye yegereye ikiyaga cha Tanganyika ntasiba kurengegwa n'amazi y'ico kiyaga ndetse hari n'amazu yahebwe kubera bene yo badashobora kuyabamwo. Umuhinga mu byerekeye ibidukikije akaba n'umwigisha muri za kaminuza Bernard Sindayihebura ahamagarira leta kubaka ico yita urubumbiro rutegera amazi ya Tanganyika na Rusizi.
Hasigaye amasantimetero 16 kugira ngo igiporo ya Bujumbura ije mu mazi hose kugira idigi. Nukuvuga mu kirundi novuga ko ari urubumbiro kwihutirwa cyane nuko aho hantu hegereye mu burengero bogerageza bakahubaka bakahaduza cyane kandi nuko birihuta nasaba rero yuko cyane cyane guverinoma y'u Burundi yokoranye bagira neza bariho mu yandi maproje y'ubunga Senegal nzi aya maproje barafise ikintu bita for diligence n'amafaranga ashobora gufasha iyo habaye ibiza bitandukanye.
Raporo y'ikigo cy'igihugu cyo gukinga impanuka zitegwa n'ibiza yerekana ko imyuzurire ituruka ku kiyaga cya Tanganyika n'uruzi Rusizi imaze guhitana abantu benshi abarenga 100,000 bakaba barataye zabo mu myaka 5 iheze. Pierre Clavin inkuru ku bwijwi rya Amerika.